Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Amasaha y'Ibujumbura ni Kigali mu Rwanda saa 10 gushika saa 11. Uno munsi n'umunsi wa kabiri dushimika cyane cyane ku magara ibikorwa iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi cyangwa umwigeme. Bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi barijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenegwa mu buzima bwa misi yose. Tugiye kuganira na babiri muri bo, umwe ni Maria Ndinzemenshi, undi ni Inamahoro Jocelyn. Abo barundikazi bakaba bari mu bikorwa byo guhingura ibintu dukenera mu buzima bwa misi yose. Ni mu kiganiro muri Sanga Mukanya. Ikaze mwese. Tubibutse yuko mushobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook nkuko bisanzwe, kugira ngo tubahamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro muri ubwo buhinga bo bakenyezi bafise. Adresi yacu ni radio yacu VOA kuri Facebook. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kwa kabiri tuganira n'abakenyezi, tukumva ivyumviro byabo n'amagara yabo n'ibindi byinshi bijanye n'iterambere ryabo. Turabahamagariye mwe mwese kugira ngo muterere ibibazo n'ivyumviro ku bikorwa barimwo, kumbure kubatera intege canke kubaha ivyumviro bitandukanye. Bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi bakaba bijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenegwa mu buzima bwa misi yose nk'uko twabivuze. Umwe muri bo ni Maria Ndinzemenshi, umukenyezi w'umwirimizi muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega, ahingura ibitabizo akoresheje amazirantoke. Ubundi ni Inamahoro Jocelyn, haba mu gihugu cy'u Rwanda, yuguruje uruganda ruhingura amasabuni. Niwe batumire mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Rero nkuko twabibamenyesheje, murashobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira ngo mushikirize ibibazo, mushikirize ibyumviro. Adresi yacu aho mushobora kurungika izo nimero ni radio yacu VOA kuri Facebook. Turi kuri radio yacu VOA. Reka twakire abatumire bacu mu kiganiro muri isanga. Reka mpere kuri Maria Ndinzemenshi mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze Maria kuri radio Ijwi rya Amerika. Banze nakire kumbure Madame Jocelyne nawe nyene Inamahoro mu Rwanda, ama tuganire. Madame Jocelyne Inamahoro, nawe tuguha ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane madame, mirewe neza.
Ego, turashima. Hama tugaruke mu Burundi rero. Maria Ndinzemenshi, nkuko twabivuze, n'umukenyezi w'umwirimizi muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega, ahingura ibitabizo akoresheje amazirantoke. Maria, byagenze gute kugira ngo utangure uyu mugambi, uwiyumvire, ushire mu ngiro, byatanguye gute?
Murakoze cyane kandi sakirado jewe ubwambereho hano marindi. Rero mu mugambi wanjye w'ubuhinzi nafashe umwanya ukwiye wo kwiyumvira icyo nyunganira, hanyuma nzafata intumbero yo kubaka akaduro katugomba gahingura umwavu, kubaka ku buhinga gahingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu mu mice yose uko ari ibiri. Umwanda mukuru nkawuhinguramo umwavu nise tsinda inzara, anyuma umwanda mutoya nawo nkawuhinguramwo umwavunise byohora biciye mu buhinga bw'iyo nyubako y'iyo nyubako yako kazi ugahingura uwo mwavu.
Iyo uvuze uti wagize utwo tuzu twasugume mu buhinga butandukanye dukozwe gute, no kuvuga ko kumbure tudasa n'utwo n'utuzu twasugume dusanzwe waduteguye kugira ngo neza na neza uzurakira ayo mazira ntoke nyine ushobora kuyakoresha byihuse byoroshe.
Yewe no kuvuga nkoresha ubuhinga bwo kubaka inyubako, iyo nyubako rero ikubaka ku buhinga mavu mukuru ujya kwawo umutoya ukajya ukwawo. Hama rero umavu uturuka ku mwanda mutoya iyo ibido yuzuye ndaheza nkaca ndayishyira ahantu nkayitarika, ndayitarika iminsi mirongo itatu. Iminsi mirongo itatu rero ku munsi ugera mirongo itatu ndaheza nkaca ndayijyana ku hantu hari imishwarara y'izuba, ndaheza nkaraba neza ku bice bibiri bya bitatu bisa na jone. Igice kimwe na cyo cya bitatu kikaba gisa n'amazi y'umusarara. Icyo gihe rero nkamenya yuko ifumbire yanjye yamaze gutora umurongo isa imeze neza. Ifumbire nayo ituruka ku mwanda mukuru, iyo ikigega cyuzuye kanugara iminsi mirongo icyenda, ni ukuvuga amezi atatu. Amezi atatu rero aheze ndaheza nkaca ngenda nkugurura inyuma ahantu mba narashize ibati rikwega imishwarara iva ku zuba, nkaca nugurura nkaca fata imifuko hanyuma nkimbura akujya nyene umuntu ariko arimbura nyene umwimbu uvuye mu ihinguriro y'ibyo yahinguye. Heza rero nkafata uwo mwavu nkarabaho ndawushyira nkarindira umunsi wo kuza guteragira ndawukoresha nkakujya dukoresha iyindi myavu. Ni ukuvuga wowo uwo mwavu icyo tandukaniye ko n'iyindi myavu ni uko wowo uwo mwavu ni intongerezwa hamwe mu guteza iyindi myavu turinda gufata tugakoresha ishwagara mu ntumbero ry'uko tukura umururazi mu isi. Uwo mwavu wowo uturuka ku mwanda mukuru urikwije, nta shwagara ikenewe, nta mase y'ikirunda akenewe, byose urakwije byose. Rero umuntu awushyira mu ibango, awushyize mu ibango ugatangura ugakora umururazi mu isi, hanyuma yagiye gukora umururazi mu isi uburyo usigaranye ibyangombwa bikwiye byo gutuma igiterwa gikura neza kigatanga umwimbu mwinshi mwiza kandi w'akanovera. Icyo gihe rero jyewe ni ukuvuga iyo ntege uwo mwavu nta mase y'ikirundi akenegwa, nta yashwagara ikenegwa, ni umwavu wikwije ukwije byose uritunganije. Ni ukuvuga bivanye n'ibiterwa imana ateye, ndaheza nko ku giterwa cy'ibigori, igiterwa cy'ibiraya, igiterwa cy'intore, ndaheza cyangwa imboga zose muri rusange. Icyo gihe ndaheza nkaca ntengera ikiterwa nk'ikigori gikwije amababi umunani, nkaza gufumbiza iyi fumbire ituruka ku mwanda mutoya ariyo nise ryohora. Ndaheza rero ngaca ngenda ngaharura ni mu gihe nabonye ko ikigori gikwije amababi umunani, ndaheza nkaca nca akovovo kava iyo umurongo w'igiterwa uhera gushyikiye ugera. Hama ako kovovo ni ukuvuga mu majyakuzimu kangana na santimetero zitanu. Hama mpejeje ibyo mba natwaye ingero y'ifumbire, nkongera nkatwara ingero y'amazi, ni ukuvuga ndavanga cyafata bivanye n'umurima, ngafata igikoresho natwaye cyagutse. Ubwa mbere hoho mba nahejeje guca utwo kovo, hanyuma ngacafata cya gikoresho natwara fata ingero y'umufoyo nkayivanganya n'ingero y'amazi. Ariko mbere yaho iyo ndiko ntaratangura kuvanga mbanza gufata iyo bido irimo iyo fumbire ituruka ku mwanda mutoya, nkayijegeza nkayizungagiza umwanya ungana n'iminota mirongo itatu kugira ngo cya gice cyo hejuru gisa n'amazi kinwane na bya bice bibiri bya bitatu bisa na jone. Icyo gihe ndaheza ngaca nteraniriza mu icyo kintu nkafata nkavarura umwanya kandi ungana n'iminota itatu. Icyo gihe rero maze kudwanga
Tafata kia gikombe chino sukita mirongo. Kia gikombe chino sukita mirongo. Kanda gifumbiza ama vango ane. Ayabari vigori. Kanyi nore. Kanyi mboga. Ike utegwa nyene gisandro gifumbiza. Tokirewa ama zaguhera. Imisi. Ingana nyimisi. Hagati yumu nani na chumi. Uwo muri mawura azeu. Sangoro muri muhimbaye. Uwele jish. Nukuri nifumbire nziza chane. Gambere ho hirongereza kano vera kis kandi turakingirisi yacu gutoba gogo ego
wow Maria je numvumengo wo kwigisha kaminuza none wo gusaba kuza kwigisha ibintu muri kaminuza ni wabikora ni ibintu bihanitse cyane
alo ndumba muri ko murambaza watimbega wabyize hehe
ego
nababwiye ko ndumurimye hano ndumurimye rero ndima ibitegwa mbumba rugo harima n'igitegwa cy'ikawa harabaye rero ko senake muri mawisange iza kwigisha abarimyi ibijyanye n'uwo mugambi nanyo ndi muri koperative y'abarimyi b'ikawa ama rero yewe nanjye nakira inyigisho mu bandi wari abantu 168 kanakoze maze kumva umugambi umpimbaye senake akinjana ahari umuhinga yari yubatse iryo hinguriro ahantu mu gacumba ryahavanye ritwagwa n'amazi ama rero ndaraba ndacapa nongera ndazana ubufotora arafotorera maheze nkantahana amafoto n'ibicapa nacape bikagira nace nangura kubyumvisha uwo twubakanye ndabimwumvishije biramvuga kwakira kuko ayo mahera yarumva ko ari menshi nakubatse hagati nakubatse ku 180,087 n'amafaranga 500 ama rero icyo gihe uwo twubakanye byaramugoye kwakira nemera kugenda buke buke ndabimwumvisha hagiye kubimwumvisha nawe araheza aravuga ati ibyo ukora wabisabiye bikore n'ibyahomba n'ubyihombe ama rero nacyo nangura kwegeranya ibikoresho bikenewe maze kubyegeranya nacye ntangura rero ndajya ku kizi nkoresheje urubaho nafashe urubaho nibwo nakoresha mu kubaka ama inyubako imaze kuzura nacye ntangura kuyikoresha icyo yagenewe
ego
ama rero imaze kuyikoresha icyo yagenewe ntangura kwegeranya ibyo iyo fumbire uko twegeranya nyene ituruka ku manda mukuru n'ituruka ku manda mutoya ama maze kuyishyiraho nacye ninyumvira kujya kuyipimisha nshanshya muri zabo murongwe ndabisaba nase nakira bifasha hama tucatura barambwira ko bashobora kuyinjanira muri zabo gisozi aho kwari kugira ngo ndabe ko mwiyo fumbire imigera y'ingwara iba yapfuye nongere ndabe ko ibyunyunyu biriyo kugira ngo sinaza nkoresha ikirenga rugero kugitegwa rero ibyo bimaze kubikora nacye ntangura kuyikoresha mu ndimero zanjye ubu no kuri umwimbo n'amasese kara sinavuga emwe iyo fumbire n'igitangaza aho kuri are imwe kuri are imwe nahora nimbura ku bigori ibiro biri hagati ya 50 na 75 ubu nimbura hagati y'ibiro 95 100 urumva rero ko ari akarusho kadasanzwe
nakarusho koko kuko turumva ko ubuhinga mwizi cyangwa ubuhinga muriko murakoresha ari ubuhinga buhanitse kandi benshi bakwiye kubumenya turaza kubagaruka ko kumbure twumve niba mushobora gufasha abandi nkuko twabivuze kugira ngo mubigishe ubu buhinga bwanyu reka mpindukire tuje mu Rwanda naho nyine aho Madame Jocelyne Namahoro nawe nyine yatanguye gukora amasabuni atangura kuyagurisha nawe nyine n'ubuhinga butoroshe twumve nawe nyine ngene byagenze mfasoni Namahoro mweho byagenze gute kugira ngo mutangure guhingura amasabuni benshi bibaza ko ari ibintu bikomeye cyane kumbure mugabo nk'iyo tubonye amasanamu ingene muri ko murabikora bikaboneka nk'umengo biroroshe mwabitanguye gute
murakoze cyane madamu jako nabitanguye ngeze mu Rwanda je nagiye kwishura imbika amanize harimo isomo gitwa entrepreneurship isomo nakunze cyane kigisha abantu kwihangira imirimo kigisha abantu gukora ibindi bintu byo bashigikira niyo umuntu yabakoreye umushahara hanyuma megera cyane mu tikeri twigisha ndamusobanuza byinshi kuruta kuko n'umutica ariko arigisha mu ishuri arigisha wabyumva saa utabyumvise ukihorera mugaje naramukurikirana maze kumukurikirana tuvugana ibintu byinshi kugeza naho ashyiramo ibyo bintu byakora amasabune hanyuma bisizemo duhana porogaramu yuko azobitwigisha tumaze kurangiza kwiga ntibyakunze cyane kuko nahise mbona akazi duhereje iryo shuri ariko mbonye ahantu nabonye akazi numva itangazo rivuga ngo hariho abantu badoza kwigisha gukora amasabune ababyifuza muzogenda aha n'aha n'aha okay mu gitondo mfata inzira njyana n'umwana wanjye w'imfura turagenda turabyiga tubyize dusanga ni bya bintu bijyanye na entrepreneurship nababwira twiga ku ishuri bakatubwira amaproduit bakatubwira n'ingene tuyavanga baratwigisha hanyuma badusha muri pratique turabikurikirana muri pratique turabirangiza tubirangije duhita twiyegeranya n'abantu twiganye tugira itsinda ry'abantu 28 dutangira kubikora turashakisha abakiriya mugabo ibyo ntibyakomeza ntibyatera imbere turasubira tugira irindi ry'abandi 10 nibyo heze nk'ameze nk'angahe dukora ntibyakomeza kubera abantu bagenda basanzara cyangwa abantu bagenda batagaragara arabizigirwa ndabyihorera mba ndabyihorera ndica ndavuga mbega nane ko nabyize nkabyiga n'abandi ubumenyi nkaba ndabufise ubwo simba ubikora noneho ntangura kubishyira mu ngiro umuhamagaro umwe mu twiganye mu rugo iwanjye ndamubwira imbusubire nyibutse bya ndi twiganye twakora ndashaka kubikora araza turakorana hanyuma tubona bitangiye kubyara inyungu turakora hanyuma ntangura gushakisha abakiriya gahoro gahoro nava ku kazi ngakorana na wa mwana umwana yaba ari ku ishuri nkabikora jenyine ndabona ko byangiriye ikimazi gikomeye byagiye bimfasha ugasanga icyo kintu gifite kiragufashije ya matariki umuntu yahembwe ku mushahara amafaranga aba yaheze ugasanga biragufashije hagera mu ifunguro ry'abanyeshuri ugasanga biragufashije hanyuma rero icyo kintu nakibonye ari cyiza cyane niyo mpamvu nagikomeje n'ubu ndacagikora n'ubu mukanya mvuye kugura produit n'ubu mukanya tugiye gukora n'abana bamaze kubyiga hafi bose abana banjye basigaye babizi rero nabonye ari ikintu cy'ikimazi cyane gishobora gufasha umukenyezi ntiyicare ntarimbire ngo ikintu kiriya akumva nawe ko ashoboye kandi ashobora kugira ikintu akora mu muryango cyinjiza kigafasha umuryango urakoze cyane
murakoze cyane rwose madame Josephine Namahoro namwe turabagaruka ko mukanya mutubwire donido gyibija indani mu isabuni kumbure abipfuza nabo nyine kugerageza kubigerageza kubyiga nabo nyine bashobore kubigerageza ku murongo wa telefone abanyonyi biradijwe cy'i America batangiye guhamagara bafite ibibazo bafite ibyiyumviro duhere ku bitwa Richmond uraho neza
yego ndaho
mahoro
neza
yego urakoze kwihangana gato ku murongo ijambo ni kwa
cyane cyane kibazo nabaza nsa nk'uko nsaba ko narimbira kandi nahagaze gushaka kumenya ibintu yo bakora mu ayo masabune n'ukuntu yaba bigenza
ego naje ku ijambo madame Inamahoro akubwire madame nk'uko narimbajije kumbure n'umunywanyi wacu nawe nyine yaciyumvira uko nyine haja mwiki mu isabune bisabike
nibabwira icyo gihe ahantu twabigiye baratwigishije mugabo nuvuga muri tele bakunda kuvuga ngo baradufunyikira uwo muntu yatwigishije adufunyikiye atubwira produit zishika nkandi ariko uko iminsi yagiye irashira nanjye nagiye nongo ku bwenge menya abandi babimaze n'igihe kinini ndabegera barambara nsanga ni politika cumi hari zishika zitatatari yatubwiye rero kandi nagiye kuzishyiramo nabonye akarusho mbona itandukaniro cyane nuko hariho nka produit bita acide costique ni acide igoye cyane ishobora no kuguturira ahantu ikorokeye urashobora kwimburuka inyama igatobora nk'ikirenge igashika no mu ivi igatobora iyo ni acide igoye cyane ukora wambaye amaga rero ni acide ivanga ikiro kimwe cy'iyo aside kostike ukakivanga na litiro zine z'amazi ukayikora ukayibika ukayishyira mu kajerekani k'amalitiro 5 ukayibika kandi ukayibika kure y'abantu kawe y'abana hariho iyindi produit yitwa sulfonic nayo
ni produit nayo irakira cyane mu mazuru nayo nyene ikoresha witonze akaba no yindi produit yitwa ungaro iyi safonike isa n'ubuki bw'umutsama buri concentre cyane ungaro nayo isa irera cyane hanyuma kenshi ibiro bya ungaro n'ibiro bya safonike urabinganisha kuba ungaro ukayivanga n'umunyu ukayivanga n'amazi ukabivanga hanyuma ukavanga na ife ife ya indi tuzi nyine ijya y'intabire iyo iri muri za dini zitatu nababwira uwo muntu atari yatubwiye nagiye kwihugura mu nyuma nkamenya hanyuma ukavanga ukavanga gushikaho bigenda kumera nk'ubuyi bwa kawunga iyo ungaro n'umunyu na ife n'amazi none waje kwivanga ukabishyira mu kintu kinini ugaca uvanga na safonike ya acide kotike uza kwishyiramo mu nyuma ariho n'utundi tuntu twinshi twa tunabwiye nize mu nyuma duto duto genda urashyiramo hakabamo na parfait hakabamo n'agakureri ijyanye n'abakiriya bakureri bashaka ukabivanga hamwe ukabipfundikira bwe ngo rufuro ze kubanza ruhere ukabona kuyishyira mu bikoresho byawe ari utubido tw'ilitiro amalitiro atanu amalitiro mirongo ibiri ku ijerekani nini bivanye n'ibyo abakiriya bawe bipfunze murakoze cyane
murakoze murakoze reka tubandanye ku murongo wa telefone hariho Nestor Nyandwi Nestor uraho neza
amahoro neza
amahoro cyane
eko
ikibazo cyangwa icyumviro kuri aba batumire bacu
jewe nagira ubanza ubanda mu kizo batumire
yego barakumva
hanyuma nagira nshime imigambi yabo n'ibyiyumviro byabo ukungene babyiyumviriye hanyuma bakiyumvira gushyira mu ngiro ibikorwa
muri ibi bibiri none ganesto bakumvise ego duhuga ku ijambo ndakubaza urangije bandanya ndakubaza urangije komeza
baje guhagara kugira ngo twumvikane neza
yego byaba byiza kugira ngo ntuhavugonga
uko kumwe kufashe telefone ukundi kubakopfora
oya hagarara hama ubaza akabazo
bo nagira mbatorera abo batumire bitwa rya Amerika abo bakenyezi
yego
twumva ko imirimo myiza kandi imirimo numva iriko iratera imbere duhereye kuba mu Burundi aho ahingura umwavu mu bijyanye nokuba nk'ibintu biva mu bantu
yego
ategekanye iki kuzobigeza ku ngo zose ziri mu Burundi kugira ngo kumbure ubwo bwenge bwiwe buzogira umusaruro mwinshi mu banyagihugu kugira ngo bigire ikimazi abanyagihugu baronke ibyo bafungura barose ibyo bafumbiza ibyo baba bateye
yego
ni cyo kimwe n'uwo mu Rwanda nawe nyine ni nicyo kibazo mbagize kuri uwo mu Burundi murakoze cyane
murakoze Jean Mugisha murantunga Nestor niwe turi kumwe murakoze cyane kandi utware neza ushike amahoro murakoze ego nkuko mwari muvyumvise abanywanyi barashaka kumenya niba ubu bumenyi mufise mushobora kubusangiza abandi mpere igitega Marianne kubu buhinga twumva ufise buhanitse cyane kandi umwimbu ni mwinshi umaze kubona urabyishimiye none hari abantu mu kibano ufasha kugira ngo nabo nyene bige ubu buhinga wize Senac yakwigishije numva Maria uri kumwe n'abantu babwira bakwihanganira karuru ni kensha ariko narimbajije nti mu kibano uragerageza gufasha abandi kwiga ubwo buhinga wize ego mwanyumvise narimbajije nti ubuhinga mufise muragerageza kubwiza abandi ego
narabiye ke na imbora ari nyinshi cyane ariko numvise uwo mwanya yari ku murongo yari karavuga ati mbega umuntu yabategekanye iki mu ntumbero yo kugwiza uwo mwavu
ego hama kwigisha abandi uwo mwuga ukugira ifumbire.
Murakoze cyane. Nuko vuga jewe icyantegeka nategeka nje ariko kiri mu ntumbero yanje. Nuko utwo tuzu twagwirira ahantu hose hashoboka. Abantu umuntu wese yumva neza umugambi arahawe ikaze na karibu kuza kuraba iyo nyubako kugira ngo ayirabe arabe iyo fumbire arabe n'imirima hanyuma nkendamuha urutonde rw'ibikenewe n'uburyo bimaranye amaze kubyakira abone kuza kwegeranya ibyo bikoresho hanyuma nanjye nze kumufasha mu kumwubakira rero iyo ntumbero yanjye ndabona ko iriko irajya mu ngiro kubera ko hari intara maze kujyamwo n'intara ya Bururi mperukayo narubake ayo mahinguriro utwo tuzu dutatu narongeye ubonaho ngomba naramye mu ntara y'Ikibitoki kuza guhimiriza abenegihugu ibijyanye nako kamaro k'iyo fumbire naho nyene mu minsi nzogenda kubaka ahandi naho nyene ngomba kuzajya ni mu ntara ya Muhinga aho hose ni mu ntumbero yuko uwo mugambi wokwira mu benegihugu benshi bashoboka hanyuma utwo tuzu ayo mahinguriro akagwira kugira ngo turonke umwavu mwinshi mwiza kandi mwinshi w'akanovera ukingira isi wa mururazi kandi tugakingira isi yacu gutabagurwa ahari ako kazu isuku n'isukura rero yiyongera mu kibano ndetse n'ubutunzi bukiyongera mu miryango ku buryo umuryango ugizwe n'abantu batatu ako kazu gashobora kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi amajyana indwi na mirongo umunani ku mwaka biturutse muri uwo mwavu duhingura uva mu muntu ego rero jye ndi ku kizi n'izindi ntara zose ndumva abantu baguma barampamagara barambwira ko umugambi bawukunze nukuri jye ndi ku kizi bibaye ngombwa umuntu abona wese yumva abikeneye hariho kandi kaza risanze arashobora kundondera ku iyi nimero 62 ubusa 8 62 60 cyangwa akandondera kuri WhatsApp 71 392 169 rero umwanya wose ategereza kuntora hanyuma tukayaga kamwe aho namutegerera nkamutegera haribo kandi kaze muri sana kimaravuga buhinga ubuhingiro mavu kiko ndiva mu muntu ukandi kumwavu mwiza kandi wakanabwira ukazaba isi yacu kandi harimo n'ubuhinga ariko bwo gukingira igifungo cy'amazi
ego buhinga ego turakumva nuko aga telefone kare gatanguye kugorana ariko twakumvise neza cyane nizere ko kandi na nimero zawe za telefone bazumvise bazironse wavuze ati abantu benshi barakurondera kandi bakakuronka kandi bakaronka ubwo bumenyi ufise uti uri ku kivi nibyo koko kuko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye twumvise ko mu minsi yahera yabahaye imfashanyo kugira ngo abatere intege twumvise ko mwaronse hafi miliyoni zishika 20 z'ukubandanya uwo mugambi wanyu nibyo
yego cyane n'icyubahiro umukuru w'ubutasi cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yarafashe mu mugongo kugira ngo umugambi waguke ni by'ukuri yarabahaye miliyoni 20 kugira ngo mbandane
n'umugambi ni byiza cyane agatelefone kariko karajamwo akaruru tugira tugukure ku murongo twongere tukugarure hama twizere ko biza gusubira kumvikana neza muravyumvise ko umukenyezi Maria ndinze menshi ari ku kivi koko nkuko Nestor yarabibajije ati mbega murashikana ubwo bumenyi mu bandi yavuze ati yaragiye Bururi yaragenda mu Kirundo yifuza kuzoje mu Yinga ari ku kivi koko madame n'amahoro Jocelyne ngaho mu Rwanda harabo boba barakwegere nabo nyine bavuga bati nyigisha ibyo wize nyereka ongene uvanga ubu buhinga bwo kugira isabuni bimeze gute mu kibano naho nyene ari abantu uri kurafasha kugira ngo bamenye ubwo buhinga bwo gukora isabuni
murakoze cyane kuri icyo kibazo madame abisanzwe urazi kuba cyo cy'umugani ngo ubanza nibo bandurugiwe n'ushobora kubwira abantu ngo je nari izi bintu nibi ndabizi muze ndabafashe ndabigisha ariko uyu kwegereye akakubaza ntushobora kureka kumwigisha hariho nk'abajene je nabyigishije bimaze gufasha umuntu akagomba gusa nuko atagira umutahe nuko atagira ibikoresho bikwiye ariko unyegereye ntabwo nareka kukwigisha
kuko ubwenge burarahugwa na jumba ko naburahuye kubanje nta kibazo cyo kwigisha umuntu anyegereye cyangwa budget bigenda gute nkerekeza kugahugura ama produits nkereka babivanga gute nta muntu nureka gufasha
ego none kumbure namwe akanimero kanyu bo baronka ko canke urubuga muri ko bo baronka ko kugira ngo babarondere mu bafashe kumbure ndavyo nyene n'umwuga mu wundi ushaka kwigisha abandi ukasangura biciye mu mafaranga naho nyene
ehe none se we yatwigishije gira we yatwigishije tubuntu yatwigishije ku mafaranga koko twarayamuhaye
ego none bo batora hehe kugira ngo umufashe abandi
eh numero yanje ni nyene nane mwandonde yeko
Ego iki he?
Komo tageze ho mutsinde imbogamizi mufise ni zihe? Ili fashi. Iki kuza kugera he?
Cyane gose kiganiro kiracabandanya turacafise iminota 30. Muratubwira byinshi byo muri ko muracamwe kuko turazi ko nta rugendo rutagiramwo imbogamizi intambanyi n'ibyo cyane gose. Ego reka kumbure tubanze twakire umunywanyi w'ishuri ry'Amerika ku murongo aringiriye Jean Mugisha afise ikibazo cyangwa icyumviro. Jean ikaze neza.
Ni wone neza.
Ego namwe.
Natwe namahoro n'ukuri turashima. Abandi kumwe namwe mu kiganiro nabonye tugikaje ikiganiro naba kumwe bashoboye gukora intambwe mu bikorwa bishimishije. Cyane cyane ndi mu Burundi mu gusoma kwezi wo mu ntara z'itega shoboye gutera intambwe ikomeye ndetse no mu iterambere ry'igihugu turimo mu ntambara turimo muri iki gihe ndi mu mugwi w'urwaruka isanzwe iri kubitera mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu biko birakwira bigatera cyane ibintu bijyanye n'uburimi kurwanya inzara tuga cyane cyane mu Burundi niyo numvise arawumvise umukenyezi ndabanyiterese rwose nawe nuko numva nunga ni umukenyezi umwe mu bakenyezi b'abarundi baba bari ku kizi kandi bashoboye gushaka ku ntambwe iteye igomwe inashimishije rero jyewe kaka n'akabazo gatoyi sinzi ko yoba hari ibinyamakuru nabyo gushika kugira ubwo bumenyi bwiwe bushobore bumenyekana ahatandukanye kuko ubu uye nazi abarundi bari ku kigini benshi muburandi umwimbo waza muke kujyanye n'ifumbire bijyanye n'ukuntu twe abantu benshi usanga badira amaso kuri iyi mitango izoza ifumbire ifumbire uba usanga ibi cyararenze cyangwa akanyikagizi nabakindaga kugizi sinzire ko hoba hari ibisaka byo kumenyesha amakuru kugira ngo cyangwa hoba hari umugwi amaze gukorana nawo wowe uri mu gihugu kugira ngo ashobore kugomenya ushobore kwira igihugu cyose uretse yuko hari uwo murongera nk'uko mu mbisi yatanze imimero akagenda uko mwagiye umuntu umwe ntashobora gukwira hose nicyo nagomba se nimubaza ikindi nacyo ni kwenda mushimira arumva ahubwo no mutera intege aba noneho nizo ngiye kumurongera tuzovugana byagutse
ego nivyo cyane koko yavuze ko ari ko kivi akumbure turamubaza bimenyesha makuru bishobora kuza kugira ngo bitangaze makuru ivyo ari karakora hama kandi subira inyuma gato Jean waravuze ati muri mu ntambara no kuvuga mu ntambara z'ubutunzi cyangwa intambara zihe sinari numvise neza
yayiterambere cyane biboneka cyane yuko yo gucuburundi boneka menga hari inzara intambara na vuge
ego neza cyane ariko kandi numva uduhamagaye uri muri Zambia ni ibintu nk'ibi inye muravyumva ubuhinga nk'ubu muraronka ubumenyi nk'ubu kumbure mu kibano cyane
okay muri Zambia ndiko ndahamakije cy'imyaka ikwibine niyo byo nashoboye guca mu bisata bitandukanye mu bigo by'abashinwa bitandukanye bifasha abantu guhingura icyo bita guhingura ibifungurwa nubwo ni nka indisi ya gwayimanteri no muri bijyanye n'ubuhinga bugenda no kurima iyo ni mu bintu kuko twafashanye n'abari mu Burundi mu Burundi ukwiragiza gufasha abarimyi kuzimwimbo no kuzimba umwimbo wabo kugira ngo bawike bezikwiriye atandi umwimbo ushobora kuboneka iki gihe usanga muri sego yindi nta wari ibyaye kubera abantu batashoboye kurunga uko bawushingura duhereye ku rwego rwo hasi naho urwego rw'abanyagihugu bato bato ku rwego rwo hasi fate ku banyagihugu bato bato mu cyaro.
Ego, urakoze cyane Jean Mugisha nkawe muri Zambia, turagushimiye ku bibazo n'ibyumviro byawe. Ego, kumbure ngaruke kuri Maria abishyira ikibazo cyanyu. Maria, ndumva ko agatelefone kagarutse ku murongo, nizere ko imvura yagabanutse, mushobora kutwumva neza. Jean Mugisha abajije ati mbega hari ibinyamakuru bigushikira kugira ngo bitangaze amakuru y'ivyo muri ko murakora? Muncamake ndumva ari vyere karabaza. Hallo Maria, turi kumwe? Maria uri ku murongo? Ndakeka Maria atari karanyumva.
Aha.
Go Maria, muratwumvise? Narimbajije Jean.
Ndabumva na jewe boke boke. Subira kandi mudaza kajwe ko kana babwiye ko na atari kwa arumbekana kubera kirere.
Cyane gose. Jean Mugisha yabajije ko niba hari ibinyamakuru abiza kugira ngo bimenye amakuru yawe n'ibyo uri kurakora bayatangaze. Hari ibinyamakuru bibegera kugira ngo kumbure bimenyekanishe ibikorwa murimo.
Alo?
Ego, yavuze muranyumvise?
Alo?
Wi Maria, ndakumva jewe. Telefone iracitse kuri Maria.
Naranga doze yigire ko kanabye ko kubera imvazikirere. Nukuri nakumbikana n'ikibazo.
Ego, ubu ndahora nyumva narimbajije ikibazo cha Jean ati ibimenyesha makuru vyo babibegera kugira ngo bimenyekanishe bitangaze ibyo bikorwa by'iterambere muri kumuragerageza gukora mu kibano n'ahandi bamenyekanishe n'uwo mugambi n'ibikorwa murimo.
Ntabwo numvise ibikerekeye cyane, ariko ndumvise ibijyanye no kwa kumbe muba hari ntambara ko imirimenyesha makuru byo yamenyekanisha umugambi wanjye ngira ngo sinihene.
Ego, nibyo nyene?
Ego, no kuvuga hamwe nk'abanyamakuru cyangwa ufite ikindi kintu cyose ashobora gufasha kugira umugambi wanjye umenyekane kuruta iyo bakoze cyane, kuko nanjye ntumbero yanjye ya kure ni yuko umugambi wanjye wokwera mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira ngo ijya ngorane yuko umuntu ashobora gukeha umurimyi ntari maherekeza yakakurema hose umuntu akamukehana ijya ngorane igabanutse dufashe natwe dufashe twifashije dufashe twifashije nk'abifasha nyene umugambi waguke umuntu ugwire hanyuma twongereza akanovera kisi tukengere isi yacu gutabagogwa twongereze isuku n'isukura mu kibano kandi twongere turwanye ubukarihe bw'isi hanyuma tugeze umwimbo umwimbo ube mwinshi haboneke ibyo dufungura haboneke n'umusesekara dusagurire isoko kugira ngo dutange amakoni n'amatagisi hanyuma ikigega cya komine nacyo kibombose yateze yorohejwe no kurangurira imigambi yemerera abenegihugu kuko amakoni n'amatagisi ari iterambere rituvako rikatugaruka. Rero jewe n'ukuri wagira icyo yafasha yaba itari ikinyamakuru cyangwa ibiganiro nk'ibi, n'ukuri Imana iyo bikoze cyane mbaye ndashima kuba wese azakora icyo cyumviro cyo kumfasha kumenyekanisha umugambi kuruta ugeze ubu. Murakoze.
Nibyo cyane, n'ukuri ndizera ko abawuteye akamu bakumvise kuko turumva ko na komini irakwishimiye ku bikorwa urimo. Hama reka mbaze nakire Tuyisenge hama turagaruka mu Rwanda naho nyene madame Jocelyne atubwire ibijanye no kumenyekanisha iki gikorwa ciwe kugurisha amasabuni yagurisha hehe nibindi byinshi bijanye n'igurishwa ry'amasabuni. Tuyisenge Jean d'Amour, uraho neza?
Muraho neza cyane.
Ego, turashimye.
nanye ndishimye cyane kuba mumpaye akanya ku ijwi rya Amerika.
Kazi neza.
Ikintu cya mbere nshima cyane, ndashima abo bamama babashije kwiteza imbere, yabungu tunganya ibintu by'amafumbire niba nabyumvise neza.
Yego.
Ndetse n'uri mu Rwanda utunganya ibintu by'amasabune, n'abagore babashije gutera intambwe. Mbona ko umubare munini w'abagore muri iyi minsi udashobora gutera intambwe nk'iyo ngiyo, bitewe hari n'uko bamwe bakitinya, bakaba bakabaye urugero ku bandi bamama bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Ubona basa naho amaso yabo bayateze ku bagabo. Muri make ni ukubashimira mbere na mbere. Ikindi nabaza nk'uwo Joseline uri mu Rwanda, ese isabune akora zitwa ngo iki? Abenshi dukora umurimo w'ubucuruzi, twaba twajya no kumurangurira, akorera hehe? Aduha informasiyo kugira ngo tubashe kumenya ibicuruzwa bye, bityo tubashe kuba twanamugana umumama witeje imbere.
Cyane rwose, reka kumbura cagira ko ku ijambo madame n'amahoro abagurisha abadandaza barashaka kumenya ko buza kukurangurira ko. Madame Jocelyne,
hanyuma korera Kabuga muri Rusororo ni Kabuga, hanyuma nkuko telefone nazitanze tuba dufite n'amayitiketi ari kuza telefone, mwebwe ngombe telefone yanyu canke mukazampamagara tukavugana mukaturangurira ko n'abandi barabikora, tumaze kubona abakiriya babikora gutyo. Murakoze cyane.
Murakoze, turaza gufata ku murongo wa telefone kumbure ikiganiro kirangiye. Tuyisenge tumuhuze nawe. Tuyisenge, nimero za madame Jocelyne yari yazitanze ni 78 31 29 349. Sabuni yiwe yitwa Ejo Heza. Ejo Heza murashobora kuyibona ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho twashize isanamu. Ariko kandi muraza kuganira byinshi mumaze guhura mukavugana, mukamurangurira, mukamushorera. Ego tubandanye ku murongo wa telefone abandi bifuza kubaza, gushikiriza ibyumviro. Ibitoki, ibitoki uraho neza? Ego duzijwi, kaze neza mu kiganiro.
Ego hama
Ego ko mwabona na amasomo yandi ukahishikira ukamumenya mukamenyana kumbure ukamushorera cyangwa ukamenya ingene bakora amasabuni. Madame Jocelyne ati muherereye hehe ikigali?
Soro hama tukabuga, kandi umuntu afite nimero ya telefone ubundi address ibikwiye. Afise programa yo kuza no muorienta akangeraho.
Ego ego urumva telefone ni izo murashaka kuvugana, haba kuri WhatsApp cyangwa kuri nimero isanzwe. Madame Inamahoro Jocelyne arabiteze. Murakoze cyane. Reka kumbure tubandanye ku murongo wa telefone, ahama umurongo wa telefone ndabwiye ko umutumire avuye ko, ariko tugaruke ku batumire. Mfasoni Maria turacari kumwe ku murongo. Duhere ku mbogamizi nk'uko madame Jocelyne yabivuze, intambanyi muhura nazo mu bikorwa byanyu turumva ko ari ubuhinga buhanitse, busaba kwihangana, busaba umwanya, busaba byinshi. Intambanyi kumbure muba muhura nazo nizihe, muzitunganya gute?
Mumugambe ntihegera habara intambamyi. Ugambere hoho umumugambe wanje ugitangura harabaye intambamye zo zijyanye no kumvisha abenegihugu ababanye ikibano yuko uwo mwavu ari umwavu koko aho ubwa mbere mu kuwufumbiza cyane cyane uturuka ku mwanda mutoya ko ari watanguye kuboneka natanguye nkagenda nkawufumbiza ari mu ijoro nicura rero nti abaza kumva akamawate kuko ku bisanzwe umwavu uturuka ku mwanda mutoya uri n'akantu kakamoto kameze nk'akabangamye rero icyo gihe naratanguye ndagenda ndawufumbiza ndawufumbiza ahantu hampande y'ibarabara ariko ari mu rucagu cyago ama ababanyi bamaze kubona ingene uwo murima utagase nibo baciye batangura kumbaza ati mbega none iyi ni ya fumbire nyene uhihingurira ntego cyane urumva nk'aho haratanguye haraba intambamyi ingene ndabyumvisha ababanyi n'ikibano kugira ngo batangure bakunde uwo mwavu iyindi ntambamyi navuga ntiyarahabaye kandi yoyo n'ubu irabandanya ni intambamyi ijyanye n'uburyo iryo hinguriro ryubakwako yewe mu rugo iwanjye iryo hinguriro uyu mwaka ugira kane ndarikoresha nababwiye ko naryubakishije ku mafaranga angana n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani n'indwi n'amafaranga amajana atanu ariko gushika uno munsi rigeze hagati y'ibihumbi amajana icyenda na mirongo itanu n'umuriyoni rero murumva nk'iyo ni intambamyi ku mwenegihugu muto muto mwirimizi ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga nyine aduze ari ku giciro gikomeye ariko rero icyo igituma jyewe ngumane icyizere ni uko ayo mafaranga angana uko nyine ni ukuvuga bivanye n'abantu bari mu rugo ni ukuvuga ushobora kukubakisha ku miliyoni ufite abantu batandatu mu rugo ni ukuvuga ku mwaka ucuronka umuriyoni n'inusu urenga ni ukuvuga rero tubirabye nk'iyo ni intambamyi yuko ibikoresho dukoresha bibandanya biduga isima amaferabeto eka n'ibindi n'ibindi n'amabuye ndetse anayo akaduga kubera mubona bayatuzanira igitoro kiraduga nabo bakatuduza amabeye iyo nuvuga ko ari intambamyi rero ahanini naho izo ntambamyi zihari icyo saba ni uko kira murimyi wese ahari yo kwiyumva akumva ati uyu mugambi ni uwanjye ni uwushyigikira mu burimyi bwanjye maze akazaregeranya uburyo yegeranya igikoresho kimwe kimwe ibyo bikoresho bigakwira tugaheza tukagwiza ayo mahinguriro ikindi cyiza cy'iryo hinguriro ni ukuvuga aho ryubatse ntirihera nubaho ndi imba nubatse iryo hinguriro ni ukuvuga n'umwuzukuru n'umwuzukuruza babandanije baza kuhaba bazoguma bakoresha iryo hinguriro icyo ni icyiza ni ukuvuga icyiza cyaryo kiruta intambamyi ziri mu iyubakwa ry'iryo hinguriro rero muri rusange intambamyi ntizibura murumva ko uburyo ari kirenga ku murimyi muto muto ariko rero ahanini ni uko umuntu yakugurura amaso aho kubona ikigiri cy'amafaranga ahubwo akabona ineza iri kuri iyo fumbire rero muri rusange izo nizo ntambamyi navuga ko nabonye mu mugambi wanjye murakoze
cyane birumvikana hama mu rwanda madame n'amahoro mwiho intambamyi nk'uko mwari mwazivuze zirahari n'izihe
intambamyi zirahari kuko urumva iyo uri kurakora ibintu bikoresha amaboko bigutwara umwanya munini hanyuma ntushobora gukora byinshi nk'uko ubyifuza rero umuntu arota uburyo akagira uruganda agatanga gukoresha nk'amashini byogabanura umwanya kandi bigatuma uproduza n'amaproduwi menshi kandi umaze guproduza menshi urahaguka nyine ugashaka amasoko menshi kuba umaze gutera imbere intambamyi ni uburyo ariko uburyo bw'isunuriye bukigirwa imbere umuntu yogira uruganda rufadika hanyuma n'amasoko agatuma yiyabura kuko iyo ikintu kimaze kuba kinini kaba cyiza ubwacu kirivuga murakoze cyane
yego kumbure kuri mwebwe mwavuze ko ibyo mukoresha akenshi usanga kumbure biva hanze y'igihugu harimo amaside harimo ibintu shimike byo nabyo nibyo bari biri intambamyi kugira ngo muvyinjize mu gihugu mu bironke mu mwanya muvyifurize.
Oya, ntidushaka kubibura na gato, ahubwo byagiye biduga cyane. Byagiye biduga cyane nk'ikiro cya produit igihe ndabitangura kubikora haize imyaka imwe. Ikiro kimwe cagurwa 1500, ubu kigurwa 2800, 2800, 2900. Urumva rero haba haraduze ko amafaranga menshi cyane, kandi nawe uhagiye gukora udacu uyazamura ngo aduge uko kuko bitakunda kuronka amasoko. Ni intambamyi ariko biradimba bikaboneka, ntibigeze bibura ngo tubibure rwose, byarazimbye ariko bigoma biboneka.
Biva mu bihe bihugu?
Hari byinshi biva muri Uganda, muri Kenya biriyo. Ariko turabirangura, Nyabugogo birazuzuye, hariho amashopu abicuruza, biba bihari byinshi.
Ego, ku murongo wa telefone turafise n'uwitwa Simoni. Simoni, uraho neza? Turi kumwe ku murongo wa telefone, Simoni. Simoni, aka telefone.
Ni Simoni, ndi muri Malawi.
Ego, muri Malawi, Simoni, uraho neza?
Ego, tumeze neza. Nakabanisha n'ikiganiro cyiza, maze kubona abapresida bari kurangura byatumye nifuza kugira akantu abaza. Academic background yabo, mbese amashuri bize angana iki? Kuko numvise basa nk'aho amashuri atari ikirenga. Nkibaza nti ese burya amaleta yacu ntarwigisha ibintu bitari ngombwa, kumbure ibintu biri ngombwa, ati ugasanga abavuza benshi bari uzi ntacyo bari sosiyete rero numva niba bishoboye, ariko kumwe mwo dutumira abajejwe edikasho mu bihugu byacu, tukabaza niba kuko hatarageze ko duhindura ikigwa ku mashuri, kuko biratangaje kuva umuntu muto yabiganiye abantu baminuje mu mashuri kubura uko bidufite akamaro. Murakoze cyane.
Murakoze namwe Jean Pierre ngaho muri Malawi, Simone muri Malawi. Reka nakire na Jean Pierre. Jean Pierre, turi kumwe ku murongo.
Murakoze cyane kujya Amerika ku makanya.
Ego,
bumperereye mu Rwanda aho bita i Nyamagabe. Icyo nakwibaza ko umudamu ukora amasabune, nakwibaza niba wenda mu gihe nk'umuntu yaba aje akamwigisha, wenda ko mu gihe wenda yaba agiye yaba amaze kwiga, wenda bidasaba igishoro gihagije kugira ngo nawe ashinge uruganda rwe akaba yatangira bizinesi na.
Ego, ndagaruka kuri icyo kibazo cyawe mu kanya ku madame Jocelyne abishure. Reka mbanze ngaruke ku kibazo cya Simoni muri Malawi, aho yahaba yagaruye ikibazo cyerekeye inyigisho zitangwa mu mashure asanzwe. Kumbure Maria atubwire amashuri afise nangahe niba atacyo mutwaye, kuko mu shingantahe Simoni avuga ati kuko uko abibona wewe nuko mu mashuri biriko bariko biza ibintu bitari kubiraha akamaro, bimwe bimwe mu byo biza simvuge byose, ariko bimwe mu byo biza ntibiriko birinjiza inyishu canke ubuzima abantu bipfuza bashoboye kwiga nk'ibyo muriko muriyigisha canke ibyo mwize barashobora kuronka ubuzima. Maria, mwebwe mubona nk'abari mu mashuri ari kintu bobandanya kumbure ko babona benshi batari ko bararonka ubuzi, ariko bakaza kwiga uwo mwuga wawe ntibohatorera umushahara ukwiye, wowe ubona gute kubyo Simoni yavuze bijanye n'amashuri atari karatanga ibikenewe kugira ngo umuntu yiteze imbere?
Mwanyumvise muriko mumbaza ibijyanye nuko ati mu mashuri wo kurikirana uyu mwuga
ntiyo hatorera?
Ego,
ndakumva. Ego,
ni ukuvuga uyu mwuga wo guhingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu, habaye umuntu yavuga ati jewe by'ukuri nkeneye kuba umuremyi, kuko tubiraje umwuga w'uburimyi ni umwuga ukenera byangombwa, ibyangombwa rero nyamukuru mwumva ko ari uwo mwavu ni ukuvuga nko mu gisata cy'uburimyi bigishije guhingura uyo mwavu uva mu muntu koba akarusho kuko igituma koba akarusho ni ukuvuga turaza ibyo tuwuhinguramo n'ibintu tutaha agaciro n'ibintu tutabihinguye dusanzaza mbere bikaba imyanda rero byiza byohingurwa bikaba umwavu kuko n'umwavu w'akanovera ni ukuvuga umuntu akoresheje uwo mwavu nicyakimenye ntengoma ngaruka ko arimbura bishimishije nababwiye ko umwimbu wiyongera inshuro ku yindi ni ukuvuga nk'ahantu umuntu yahora yimbura ikirigana cy'ibiharage ubu ndahimbura ibiro 200 hagati y'200 n'200 na 20 murumva ko harimo n'ubuhinga bwo kunogura isi biciye mu kugeza uwo mwavu rero nta cyatuma umuntu adatera intambwe kuko wadakoresheje nawo arawudandaza nk'ubugewe ngurisha ikiro cy'umwavu uturuka ku manda mukuru ari watsinda inzara ndakigurisha 100,200 hanyuma uturuka ku manda mutoya ari wajyohora iritiro nkayigurisha 1,000 murumva yuko by'ukuri umuntu yakurikirana uwo mwuga wanjye niyo kwidoga na gato iterambere ryoguma ryiyongera yoronka agafaranga n'abandi bashaka umwavu bakawuronka biciye ku buhinga bw'uyo muntu akongera hakaboneka umwimbu mwiza akaronka wafungurira umuryango n'uwasagurira isoko kugira ngo atange n'ikore hanyuma n'ikigega cya komine kiromboke n'ukuri uwakurikirana uwo mwavu ntiyokwidoga
na gato ego nibyo koko kumbure abariko bariyumvira icyo bofata nk'umwuga iki ni kimwe mu byo bakwiyumvira hama tujye mu Rwanda kuri icyo kibazo nyene turiko turasozera ikiganiro Jean Pierre yabaje ati mbega urabigiramo ubudandaji bwa cyane hama kuri icyo cerekeye umuntu yuko yogenda agafata umwuga nk'uwo akaba ari we yikorera yigira ntiyovamo ikintu ntiyotera imbere
murakoze cyane kuri icyo kibazo mu bisanzwe hariho ibintu biza byaranobwa byarenganye cyane bikadufite ingufu cyane aho umuntu yiga akavuga ngo jewe mfite lisanse muri iki kintu ngo mfite metirize muri iki kintu ngo nshake ibyo ntunga nzaronka akazi mu biro ngende nicare nyobore ngire uku n'uku n'uku ibyo n'ibintu byarenganye numva umenga ahubwo entrepreneurship yoba isomo bokwiga ahantu hose mu bigo hose umuntu akuguruka bisaba kuga no kuguruka mu bwonko ubundi ni ukuguruka mu bwonko kuvuga ikintu cyose nagikora kikantunga kikambesha cyangwa kikamfasha kikanyuguza kikanyigiza imbere kuko umaze gutangura akantu gatoya urashobora kunguka ugatera imbere uko mumaze kutuganiriza tubabwira imbogamizi twagize n'iki nk'ubu hagize ikivamo umuntu agashinga uruganda none se wumve ejo umuntu atakoresha abakozi
ego akanye katubanye gato cyane ni ukuri turabashimiye cyane rwose
baguhaye akazi nawe uragenda ntuca wicara ugashuka ukakanura ukabibona
umwanya uraduheranye ariko turabashimiye cyane dufata akanye kubashimira madame Inamahoro Jocelyne ngaho mu Rwanda adandaza kandi agakora n'amasabuni na Maria Ndinze Menshi mu Burundi umwirimizi akora umwavu kijambere murakoze cyane rwose namwe mwenyine banywanye bijwi rya Amerika misi yose na Nadia tayamfashije mu buhinga bw'ibyuma mwari kumwe na aho yanitanga ishaka
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona